mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na hazendongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Kubona ko ari ibintu iteye ubwoba ndetse binatinyitse aho ubona umuntu yitandukanya n'undi akanga kukinana nawe cyangwa se yanatambuka akamureba nabi no mu mvugo bakabigaragaza.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu runani rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri ni mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda, ahayemanga ko ari ivangura rifatiye ku moko mu banyeshuri n'ubwo uruhande ruvyagirizwa rubihakana. Turabigaruka ko handi hato muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko inama nshinga amateka ya Misiri yarayemeje amategeko ateye impari arimo uko abanyamahanga bose uzoshaka ubwenegihugu bazobanza kugwatiriza muri banki y'igihugu amafaranga agera ku 400,000 y'amadolari y'Abanyamerika agaheza akayasubizwa nyuma y'imyaka 5. Uretse ayo mafaranga, ushaka ubwenegihugu bwa Misiri azotegerezwa kandi kuguma muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka 5 nyene. Iryo tegeko abatari bake bazamaze gutera utwatsi basigura ko rizotuma ico gihugu gihomba. Abashinga amateka kandi baremeje n'irindi tegeko rikingira abasirikare bakuru bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'2013 igihe wahoze ari perezida Mohamed Morsi yirukanwa ku butegetsi. Abanyagihugu baharurwa amajana ico gihe muravyibuka barishwe. Abajeje umutekano nabo birara mu banyagihugu bari bashigikiye Morsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atampamvu abona yo kwemera ko Burusiya bwahungabanije amatora yamushikanye ku butegetsi mwaka w'2016. Ivyo Trump yabivuze yishura amenyesha makuru kuri uno wa mbere nyuma y'umubonano yagiranye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin na muri Finland. Trump yasiguye ko insiguro za Putin zihakana uruhara igihugu ciwe coba caragize matora ya Amerika zifaditse ku buryo atawumuhaririza canke ngo akekeranye. Anye politike muri Amerika ku mpande zibiri ndetse n'abarongoye ibiro bijejwe amaperereza baneguye izo mvugo za Trump imbere ya Putin. Abanyonyi bashika kuri 20 y'umugambi ukomeye muri itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Shadema bari bafashwe n'igipolisi mu mpera z'indwi iheze baraye barekuwe. Umunyamabanga mukuru wa Shadema Vincent Mashinji yari yavuze ko umurwi wabo bantu bari bahagaritswe ku munsi wa gatandatu bagirizwa ko bariko bategura guhungabanya umutekano, ariko igipolisi ntasobanuro catanze kuri ivyo vyagirije. Umugambwe Shadema wamawagirije igipolisi ca Tanzania kwama cahagaritse abanywanyi bawo mu ntumbero yo kubaca intege ivyo umushikiranganje w'intwaro mu gihugu yamirira kure. Mu kwezi kw'icenda 2017 umushinga amateka w'uwo mugambwe Tundu Lissu yararashwe akatari gake kumuhana iwe. Mu kwezi kwa kabiri naho abategetsi babiri b'uwo mugambwe nyene baricwa barashwe n'abantu bataramenyekana. Ubwicanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi basigura ko bufise intumbero za politika. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muriko murayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves ku muhingamo muyumva kuri 25 31 na 41 ku mugorobaho muja kuri 19 na 22. Ahandi mushobora kumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Abatwumva muri Ryanino ikaze mu Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda mutwumva tanko
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongine ndabahe ikaze ikiganiro cuno munsi tugihera mu gihugu cy'u Rwanda abanyeshuri bo mu runani rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri no mu karere ka Rubavu bari birukanywe bemerewe kugaruka ku ishuri ni nyuma yuko bo n'abavyeyi babo basavye ikigongwe basigura ko bemeye ko basuzuguye ubuyobozi ariko ivyivangura vy'amoko bagirizwa vyo barabihakana Claude Ganza munyamagana araduha inkuru irambuye
Mu cyumweru gishize nibwo twabagejeje inkuru y'irukanwa ry'abanyeshuri bataratu biga mu kiciro rusange ku rwunge rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri iherereye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri ariko nyuma haza guhagarikwa abandi bakobwa babiri bazira gushinja bagenzi baba marozi ubuyobozi bw'ishuri bwaregaga abanyeshuri batandatu ivangura rishingiye ku moko bugendeye ku makuru yatanzwe n'abandi banyeshuri uhagarariye abanyeshuri muri iki kigo Iradukunda Fabrice numwe mu babihamije
twarero kubona ko ari ibintu biteye ubwoba ndetse binatinyitse aho ubona umuntu yitandukanya n'undi akanga kukinana nawe cyangwa se yanatambuka akamureba nabi no mu mvugo bakabigaragaza ubwo nka gutya uri mugenzi wabo ubuze uruhande uhera muravuze ati reka njye kuganira n'inshuti yanjye kubera mutari mu ruhande rumwe cyangwa se mutavuga rumwe ugasanga uri kuvuga umwe agaca undi agaca undi agaca utabizi ugashida ukuri kwiganiza uri wenyine
abo mwabonye ari nk'abanyira bayaza nabo ni iki bavugaga mu by'ukuri bashaka gukwizaguza mu bandi
hari abana babiri njye bangezeho bari kurira ndababaza se mubayike abo bana ko ari babiri barambwiye ati walisa aravuze ngo ntabwo yakwicarana n'abahoro arabyemera asaba imbabazi cyane nk'ejo yabo bose banga kurya abaturuka hano haruguru muri vision
iki cyo kwanga kurya ni nacyo abanyeshuri bane basabiye imbabazi ariko icyo kubiba amacakubiri n'ivangura mu banyeshuri baragihakana abandi nabo basabye imbabazi kubwo imyitwarire mibi yiswe gusuzugura ubuyobozi bw'ishuri barakomorerwa bakomeza amasomo nubwo bimeze bityo ariko hari abanyeshuri bavuga ko ivangura riri mu banyeshuri benshi nubwo abo byari byagaragayeho nabo byaje kurangira bitabahamye Maniriho Joseph Suleiman yiga kuri iri shuri ni umuyobozi w'itsinda ryitwa Shalom ryashinzwe rigamije kwita ku isuku mu kigo ariko uyu mwaka ryahinduye intego kubera impamvu asobanura atya
tukimara kubona ko mu kigo harimo abanyeshuri benshi bafite ingengabitekerezo ya jenoside twahise duhindura gahunda turavuga ati twe nka Shalom reka uyu mwaka dufashe gahunda yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside duhere muri iki kigo cyacu ugasanga bari kubigaragaza nyine ati sinakicara n'imbwa y'umuhutu mbese nyine ukabona ingengabitekerezo mu kigo cya Kanembwe ya kabiri yafashe intera ikomeye
mwabonaga biri mu banyeshuri benshi wenda nubwo baba batabigaragaza
byagiye mu banyeshuri benshi baza kubigaragaza ugasanga umunyeshuri nyine ari gutoteza mugenzi we atuhura ubwo ku ngubu sinakwigana na cyangwa sinakwicara nawe urumva ko byabaye mu banyeshuri benshi cyane
umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ku rwunge rw'amashuri rwa Kanembwe ya kabiri bwana Nuwayezu André avuga ko abana bose bagarutse ku ishuri bakaba bari gukora ibizamini nk'abandi asobanura ko icyo basabiye imbabazi ari ugusuzugura bakanga kurya bigafatwa nko kwigumura ariko nta wigeze yemera ko hari ibikorwa cyangwa amagambo aganisha ku ivangura ry'amoko byamugaragayeho
abana ubutumwa turi kubaha turi kubigisha tukongera tukabigisha gahunda ya umunyarwanda kirazira indangagaciro y'umunyarwanda mu muzima cyangwa se umunyeshuri mwiza ibyo byose nibyo turi gukomeza kubigisha buri munsi buri munsi none tubinyije no mu maclub club Shalom tunafite na hano ni ukuziha imbaraga kugira ngo zirusheho kwigisha abanyeshuri
amakuru dukesha umwe mu barimu bahigisha kuva mu 2013 ishuri rishinzwe avuga ko imyitwarire mibi y'abanyeshuri ifatiye ku burangare bw'ubuyobozi avuga ko niyo basabye ko abanyeshuri baganirizwa ubuyobozi butabyumva Uyu mwarimu wadusabye kutamuvuga kubera impungenge z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ko no muri komite y'ababyeyi barerera kuri iri shuri harimo ab'ubwoko bumwe gusa kandi kabitavugururwa nubwo amabwiriza ateganya ko igomba guhindurwa buri myaka itatu ibintu asanga nabyo ari ikibazo gikomeye uyu mwarimu kandi avuga ko hari bagenzi be bahisemo kuva kuri iki kigo nyuma yo gutotezwa cyane n'umuyobozi wacyo ari nako abigenza kuri buri wese waba ashaka kumubwiza ukuri cyangwa kumugira inama iri shuri rifite abanyeshuri basaga 300 baturuka mu mirenge ya Cyanzarwe na Rubavu Claude Ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kugaragaje ijwi rya Amerika
Claude Ganza munyamagana arakinuye inkuru yiwe kubashaka kuyisubira kuyumva mushobora kuja kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mucamuja mu kiganiro iwanyu mu ntara gucyo mugasubira kucumviriza mukongera mukayumva Turabandanya n'ikiganiro cacu aho mu rukurikirane rw'inkuru zingene abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda biyungunganya no musi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adushikana abarundi babeshejeho n'umurisho bawuvuguriza
usanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanze turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo no muri sho ingoma z'Burundi uri kuvuga izo Kigali mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo batsi nawo turahimbawe
twumva dusubiye kwiyegereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwaruko bw'abarundi barenga gato 20 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye.
Ndimo ambasaderi w'igihugu cyanje. No wofishi inyuma nizo kinzi hazo ntawuzo kinkuramo. Anderekana mamuko yanje ongera nka gunya karanga k'igihugu cyacu. Umva yuko igihugu cyacu giserukiye wambaye idrapo y'igihugu
ikaba ari idrapo naje twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Komerezo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico nakaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza akaranga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico nakaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya.
Umwe mbavuga ati ikintu sinzogituka inkuba nta muntu ashobora kuzituka inkuba kuko ziratubeshejeho turabayo turariha inzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngoma mubona ziratubeshejeho cyane.
Nakaze musanzwe
ubu jewe ni ko kazi kanje ni ko kazi nkora ni ko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu b'ino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane.
Ingoma bavuza sizo bahunganye zime nizo basanze mu buhungiro izindi nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma.
Nuko imirisho ibitako nta kintu tumwe bujumbura ishati turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho bigume bimeze neza.
Muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizoba nyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga 200,000 gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahonze bazi imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati aki muhana kazi mvuri hise. Pierre Clavier Nkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Ikiyago cy'abanyedini ubunaho naho uburozi butemeye mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha mu Burundi banyene kubutanga baremeza ko bubaho mu kiganiro c'indongo z'amasengero n'amadini turumva ico izo mpande zose zibivuga ko mu ntumbero yo gukemura ingorane butera mu kibano nk'uko bisanzwe twakira mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura n'abatumire atangura tubwira.
Teka dutangure twakira abatumire bo muri kino kiganiro Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga w'ibiro bikuru bijejwe inyigisho n'indero mu Burundi muri Ekereziya Katolika turabaramukije.
Ndabaramukije n'abatwumviriza ndamukije n'abo tusangiye ikiganiro.
Egome turamutse kandi umushingwa manza Atanaze Ntikazohera umwana wose bijanye n'amategeko.
Ndabaramukije nanje ndaramukije abo dusangiye ijambo turamukije twatwumviriza.
Ego mubandi batumire bari muri kino kiganiro turi kumwe na Hakizimana Gervais umwe mu bavuga yuko bigeze kuba baroga bakaja ni kuzimu na mwebwe turabakiriye muri kino kiganiro.
Ego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo.
Ndaramukije n'abatwumviriza ku ijwi rya Amerika tubabwira ko tuza kuganira ku bijanye n'uburozi. Reka duhere kuri Patiri Aristide Njabuheze nk'umwe mu baserukiye amasengero n'amadini uburozi muremera ko bubaho.
Dukoresheje ijambo kwemera tuba tuvuze ibintu bitajanye n'ukwemera ngo twemere Imana imwe rudende. Ariko turavye mu bisomwa vyeranda muri Bibiliya turazi ko Yesu Kristo yigize kuba akiza abafashwe n'amashitani barwaye indwara zitandukanye. Hakaba rero kumbure ico umuntu yo banza gutandukanya ibijanye n'amashitani n'ibintu bijanye n'ibintu bitaboneka umuntu adashobora gushira mu bwenge bwiwe ngo abibone abimenye avyemeze ijana ku ijana. Mugabo kandi turavye mu bitabo vyeranda turamenya ko hari abantu bafatwa n'ayo mashitani kandi mbere umuntu akoresheje igisabisho ubasha Imana iba yatanze bagashobora gukira. Urumva rero hariho impande zibiri, hari uruhande rw'ukuvyemeza nk'umuntu uba yarabibonye, hakaba n'uruhande rw'uko atawoharije na kwijana kw'ivyo bintu bibaho, kuko hariho vy'ukuri abashobora gufatwa n'indwara idasanzwe ukabona ko iyo ndwara ishobora kunanira n'abaganga igakizwa n'igisabisho. Nuko muri Ekleziya ubundi tubitandukanya.
Ego reka duhe ijambo uyu mushinga ntahe ntakaruta Imana Gervais aravuga yuko yigeze kuba aroga vyagenze gutega Gervais muducira ku mayange majambo make.
Ego murakoze. Ibintu bijanye n'uburozi burabaho kandi ku bantu babikoresha usanga bikomeye, kuko inguvu Satani akoresha ni inguvu zihambaye cyane. Dufate nk'ibintu by'ibitega nk'umuntu ukeneye urashobora gukoresha izina giwe
nk'abaciriyemo ibyo bintu by'uburozi biri mu buryo butandukanye. Muravuzemo ibitega, hari ibyo abantu bashobora gufungura biri mu buryo bwinshi. Mwebwe mwakoresha ibi?
Twebwe twakoresha ibitega no gutegana imiti, ugashobora no gusarisha umuntu.
Mwabimuha mu mfungurwa canke byagenda gute?
Gusarisha umuntu urawumuhuha ubundi ucufata ku mubiri we urawumuhuha ugatwarwa n'umuyaga ubukoresheje izina ryiwe.
None nk'ibyo mwabikora kubera iki?
Umuntu arabikora kubera ibyo aba yaraciyemo biba byaramuteye nk'ishavu, ugasanga bigize nk'umwuga n'akazi. Kuko hariho umuntu ashobora kugutuma ati nyicira ujya mu patiri tuvugana amafaranga, ukaca muvugana amafaranga mugaheza, kujya mugura inka mukavugana mugaheza.
None ubwo bushobozi wowe wari wabukuye?
Nabwigijwe n'abari babijejwe muri ico gihe
ababakurira.
Hano
turi kumwe n'umunyamategeko, mbega ko hano mu kibano abantu barakunze kwihanira ku bintu nk'ibyo. Mwebwe mu mategeko ibintu nk'ibyo ye mu bitatura gute igihe byashitse mu kibano haba ingorane nk'izo zo kuba umuntu yaroza uwundi agasara canke akica uwundi biciye muri ibyo bintu by'uburozi? Mwebwe mu bukiriro urubanza gute?
Murakoze. Uretse yuko nk'uko Patrick yamaze kubivuga ibyo bintu ari ibintu bitaboneka, kandi ari ikintu nari ndindiriye ko avuga, mwavuze muti yoba yaragiye no mu kuzimu. Nari ndindiriye menye ukuntu ngira ngo baje mu kuzimu kugira nibaza ko amategeko
kumbura arabishikako. Muri rusange mwanze
mutse muri make igitabo mana vyahacatekanije ntibacite ivyo kuroga bavyita ugukoresha ibintazi. Aho ico gihe rero amategeko arahana umuntu yakoresheje ibintazi, ariko no ni mu ngingo z'amajana mu code y'inshasha, ni ngingo z'amajana 231 gushika ku ngingo y'amajana 235 y'igitabo mana vyahagishasha. Nico kivuga ukuntu hana ugukoresha ibintazi. Ni ukuvuga abakoresha ibintazi bituma umuntu yemera ko kugushaka kwiwe cyangwa kugahato gukora ibintu bimusinzikaza amagara, cyangwa byumvira ko bishobora kuyasinzikaza kugira ngo bamenye uwo begeka ko inabi yabashiki, cyangwa kugira ngo bahinyuze ibindi bo babiyumvira barazi inkurikizi z'ivyo bamutegetse gukora. Bahanishwa umunyororo uva ku kwezi kumwe gushika ku myaka 2, hari n'igihe bahanishwa igihano cyo gushika ku myaka 20 cyo gufungo, cyangwa igihe umuntu baba bamukoreye ibintu by'amangetengete agatuma bagatuma capfa bakavuga ati yari kwivuza yari kuvuzwa sinamuze yari kwivuza kwa naka
nkuko kwa Gervais
bakavuga umuntu akahava handurira ubwandu ariko kubera amateka atari bwa bevure kuko numva ivyo bindi ari bishasha nibaza yuko amateka ntiyabonye ko hari gikenewe cyane kuko washaka gihindutse muri décembre 2017 igitabo cy'amategeko nta bishasha cyashizemo ngo ibyo kuja mu kuzimu ntisavuze ko umuntu ategeza kuba afite passeport nuko ategeza kuba afite refe pass cyo niya kintu kiye ko ariko
icyerekana yuko byukuri
byukuri rero niho bigoye kumenya ntibahana kandi umuntu babigiriye nk'ubu uye jewe nje nka kubara nti utegerezwa barakuroze wowe utegerezwa kuja kwirogoza wewe uwo yakubariye ari mu bafashije kugira ngo bakononera ubuzima ni nk'uwo avuga yuko yakuvuye nawe ne ari mu bahano kuko utera umuntu bwoba yuko utagize iki upfa niyo rera amateka avuga gukoresha ibintazi ni umuntu babikoreye ko wera kasone uwoye nta abari victime uwo ntakurikiranwa kuko baba bamuhenze bakamujyana muri ivyo bintazi nico gituma amateka avuga yuko ari ibintu ibintazi hanyuma kandi amategeko hariho abantu babarira ibyo byo kuvuga ngo umuntu araroga hari gihe abantu bakunze kuvuga mu kibano ngo nakararoga amateka arategekanya umuntu abeshera umuntu ico bamuhana donc gucyoza umuntu amateka arategekanyije mu ngingo ya 2264 yarategekanyije igihano cyo gucyoza wowe utaremetse uwundi kintu kigaragara gishobora kumutesha iteka cyangwa agaciro cyangwa igatuma akengegwa akaba yabigiranye umutima mubi uwo nawe narahanwa nico bita icyaha cyo gucyoza hariho n'ikindi cyaha bita ukudendereza umuntu umuntu ukavuga ngo afise uburozi donc c'est pas physique ntiwabibonye nta na laboratoire mu gihugu yemewe ushobora kuvuga ngo ubujya n'uburozi cyangwa se uburozi icyo nacyo bona amateka yatekanije yuko umuntu yadendereje umuntu cyanke yamucyojeje nawe ni wamuhana no kuraba rero ni ryari kuko amategeko twegwe mu mategeko mu gitabo dukoresha uburozi ntitubwemera ni ryari mugabo umuntu yiyemerera ati genda roga ngo bashobora kumubaza bati bigenda gute
ibyo bintu biragoye ko umuntu ashobora kwemera icyaha atacemejwe ngirana ibintu bikorwa mu kinyegero cyaveje ibintu birakunda ko bikogwa bivugirwa
hejuru hariho uburyo gishobora kuboneka kuri mugenzanje ariko arije nagikoze nje nipfuje kwica umuntu kanaka
mukivyifuza kuko umwabyo mwavuye mukivyifuza byagenda gute
nipfuje kuroga umuntu nkavuga ko nkeneye nka nk'umubyeyi wacu dufate atarabawe naje ntaregera ijambo ry'Imana
umubyeyi nk'umupastori wanjye
nkabona ko mu minwe iwanje namaze kumuyora amakanda narashobora
amakanda ni aho yahunyoye
aho wahunyoye twaramwineze twara abantu bashika batanu
uyo pastori wanyu
mugabo bari bakaze nari mfise umwe twari babiri rero turaheva turagenda kuraba ahantu akorera barahatwereka hari ahantu nyine ubona ko uwo muntu naho yari akomeye ukabona ko umenga ntazohakomerera tuti rero ko yama tuburira atwononera ibintu byacu
yavyonona gute
asengeye umuntu byaca bitabikomoka hari aho ibyo twarungitse tutasubira kubibona
ibyo bintu mama mwabirungitse gute
mu kubirungika bifise imihamuro ubirungika mu muyaga bikagenda
ni ubibona gusa abandi
ntibabibona ni nka kujya kw'indege niko njye byo bisombye muravyo mbere kugenda
biravuka
ijambo ry'Imana iyo ryakaze cyane umukozi w'Imana arabivugisha bikavuga iyo byavuye
yamvuga mwebwe murashobora kuvugisha
biravuga ko byahejeje cyangwa byafashe byinjiye muri uwo muntu hanyuma tumaze kubona hakorera tusha turabazanya none kugira tumushikire byogenda gute cyinshi ncandabwira mugenzanje ntewe turabe rero uburyo tunyarutse areke kutwononera inzira turimo uwo muntu aje kutubuza kuronka amafaranga nk'ubu tworonka nk'umuntu amudutuma twapimye tusha tubona yuko tusha tumunyara dupfume turonka n'umuriyoni wawe canke miliyoni zibiri ubwo ico gihe turapima twabanje kurungikana induzi nkoko ubundi iyo nkoko naho igenda we ntayibona bandanya avuga ubutumwa iragenda ntiyagaruka
iyo nkoko mwarashobora kuvugana
uyigarutse iba yatoye ikinoba iba yakinovye iragenda ntiyagarutse dusubira kwisopa mahera turagura anagi mwaro turakora mu mvuko turateranya mahera duteranije amahera dusubira tugura iyindi iragenda ntiyagaruka numvisha vu ntahubwo tugende tumusange hajyanye na hagaze atoya reka turabe ubundi buryo twokora tuje turungika mu muntu w'umudamu agiye kwinjirayo kusengerai. Ubwo ntiyagarutse kuduhinyisha nawe nyene tumurongitsemo isengesho ririko rirakora ashitseyo byaca bipfa atukuriki turondera uburyo twomutuma inkuba niyo yonyarutse kuko ututuntu tw'uduhuhuguru tworoshe tubona umenga kubitega n'imitegano ntaco biza kuvugana aca byica
kandi nimwe mwashaka kumwica
erega yari yatwononeye kandi nubu nabandi barabangamiwe aracari ko murundi imana imuhezagire turataha dutashe tugenda urutoki emwe rigega umugabo araho ikintu yishimikije ejo tuze tukirabe reka twe twigire tubwinjirane tuba umusanze mu rusengero abaye aturusha inguvu ubwo tusha turagenda tugezeho hasigaye nk'imetero nka 80 turashika turahagara tuporeze ngaha ko tumubona hariya imbere ya karotare ariko arasigura tuporeze ngaha turungike tura kujya umuntu arungike urusoro turungitse bikagumaho biri kugeza aho twese dushibije amaboko mu mufuko byanka ko tuisubira kuyakura ya maboko
nagafu mwakura ngo muhuhe
n'utuntu terateranya tw'udufufuguru ubundi uvuze wanditse ku rupapuro nk'uko wanditse izina ry'iwanje ugashira muri nyazina uca ubona uwo muti uca uhinduka ukabona yuko indani mu mutima iwe gakorokeyeyo
uca ubona umutima wicafye
ahunyene imbere yawe kuri ka gapapuro uca ubibona ko byinjiranyemo
ntabaciriyemo abandi niko mwaramubigenza umuntu agacapfa hari abari bamaze gupfa mukabona ko byakunze
yego bari bamaze gupfa ariko twari hanyuma nitubabarire
yego pati mwe mwavuze ati ibyo bintu birashobora kuba bibaho ni ibintu nk'ibyo nkuko abisiguye
mu byo dusoma muri bibiliya aho Yesu Kristo yakiza amashitani abo byafashe baraboneka mbere yarabavugisha umuntu ashatse yoraba mu bisomwa nko muri Matayo ikigabane 18 karongo ka 28 gushika ka 34 canke Matayo nyene ikigabane 9 akarongo ka 32 gushika ka 34 canke muri Luka ikigabane 18 akarongo ka 26 n'akarongo gushika ku makarongo ka 38
naho yavugisha
amashitani aho naho yakijije abafashwe n'amashitani abasaza abakubita hasi mbere ayo mashitani nayo nyene akavugira muri abo bantu naho bantu bavuga bati mbega mwana w'Imana wazanywe n'iki wazanywe no kutumara
ntabaciriyemo ni nkukuye uyu muntu ariko arabivuga amashitani
banze murindire
aciye ku bantu nkuko yaciye kuri Jehova
ico tubona nuko abo yafashe amashitani abo yafashe birashobora byukuri kwibonekeza mugabo nta na hamwe muri bibiliya twumva umuntu yitirira ko ariwe akoresha ayo mashitani murumva yuko ivyo Jerve atubwiye Jerve cyuko bo bavuga bati twebwe nitwe twayakoresha twari tuyafise ku bushobozi ibyo nta hamwe muri bibiliya tubibona
ntimwemera yuko amashitani rero aca ku bantu agakora ibyo
amashitani ari mu muyaga amashitani ni sekibi arabaho nitwovuga ngo ntabaho mugabo ko hari umuntu ayiyitira ngo niwe ayakomanda yagira ku bubasha ivyo nko muri bibiliya ntaho tubisanga na hamwe ije bwa mbere ni nkoresha ijambo ry'Imana hariho rero n'ubu sinoharira ko hariho abafatwa n'amashitani mugabo ko hari umuntu avuga ati jiwe ninje naje nigiranya amashitani kugira nongire ndayarungike ndayakoresha uko nshaka aho jiwe niho binsiga niho binsigira
yego reka tubashimire Patiri Artide Njabuheze nibutse ko muri umunyamabanga mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero mu Burundi muri Ekereziya Katolika turabakengurira ko mwitavye ubutumire
ndabashimiye naje kumwantumiye kugira ngo sabikanye n'abavukanye bose n'abatwumviriza ivyo bimwe nibaza ko bitumbereye
dushimire namwebwe mwe mu banyagihugu mu ntara ya Mwaro nta kiruta Imana Gervais umwe mu bavuga yuko bigeze kuba baroga bakaja ni kuzimu ariko uno munsi mwabivuyemo namwebwe turabakengurukiye
yego murakoze ndabashimiye mwakoze kutwakira
umushingwa manza Atanaze Nikazohera mwanonose bijanye n'amategeko namwibwiye turabakenguruke ko mwitavye kino kiganiro
ndabashimiye cyane
twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'uburozi Diane Ndose narinda kiremesheje ndabakengurukiye
igice cya kabiri ni mundwiza nkaho twatanguriye Diane Nahazwe Innocent Kimenyi na Engineer Thomas twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe ntitwifurize kuranirwa manyi no mu vyanyu.